Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nshuti zacu mwabonye ikingura, ni Thomas Kamirindo ubasuhuza. Uyu munsi ni kuwa kane, itariki ya 20 ukwezi kwa 12 umwaka w'2018. Amakuru: mu Burundi urubyiruko rugendana agakoko gatera sida barakumirwa.
Urwaruka ruri mu bantu benshi bakumirwa, ni kuvuga ibice 69 n'ibice 10%. Urwaruka ruri hagati y'imyaka ya 18 na 20 ni barakumirwa.
Uyu ni Ndikuriyo Fabiani uhagarariye mu mategeko ihuriro ry'urubyiruko rugendana agakoko gatera sida mu Burundi. Mu Rwanda turavuga ku rubanza rwa Mpoza yo Christophe uregwa guteza imidugararo. Amakuru yo mu biyaga bigari ariko nk'uko mubizi abanzirizwa nayo hirya no hino ku isi. Ikaze kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika. Amakuru yo hirya no hino ku isi mwayateguriwe kandi murayagezwaho na Aloyse Bigirimana. Waramutse neza Roy.
Waramutse Thomas, ndamutse n'abaduteze amatwi. Abashinga amateka mu ntara yo mu manuko bushira uburengero bwa Somalia ejo ku munsi wa gatatu niho batora umukuru w'igihugu mushasha azobarongora muri iyo ntara. Abategetsi babwijwe rya Amerika ko wahoze ari umushikiranganji w'ubudandaji w'iyo ntara, Abdiaziz Hossein Mohamed, ariwe yatowe kuba umukuru w'iyo ntara inyuma yo gutsinda abandi batatu bahiganywe. Abakurikiranira hafi politike muri Somalia bari bamaze kubona ko Mohamed ariwe yari kuzotahukana intsinzi nyuma yaho mu ndwi iheze Mukhtar Robowe yahoze avugira kandi akaba yari cegera cy'umukuru wa Al-Shabaab afatiwe n'igipolisi cya Somalia mu gisagara cya Baidoa hanyuma rungikwa i Mogadishu. Leta ya Somalia yabujije Robowe kwitoza kumvo z'uko akiri mu bihano by'inama ya ONU ijejwe amahoro n'umutekano, bakaba bamwagiriza kandi kuba intambamyi y'umutekano muri ico gihugu cya Somalia. Abakozi bashika ku 70 ba Ekleziya Katolika barimwo abapadiri hamwe n'abandi ni muri leta ya Illinois muri Leta Zunze za Amerika bagirizwa ivyaha bifatiye ku gitsina bakoreye abana bato. Ivyo ni ibiharuro vyashizwe ahabona n'umushingwa manza mukuru w'iyo leta ejo ku munsi wa gatatu. Uwo mutegetsi Lisa Madigan yavuze ko Ekleziya Katolika muri iyo leta yari yatanze igitigiri c'abantu 185 gusa bagiriza ivyo vyaha, ariko inyuma y'amatohoza ubutungane bwatanguye mu kwezi k'8 bwashitse kubashika 70. Ayo matohoza yo muri leta Illinois abaye inyuma ya raporo yasohowe mu kwezi k'8 aho abapadiri barenga 300 mu yindi leta ya Pennsylvania bagirijwe ivyaha bifatiye ku gitsina vyakorewe abana barenga 1,000 bimara imyaka n'iyindi vyaragizwe ibanga. Muri Amerika kandi leta ya Trump yarafatiye ibihano bishasha abategetsi hamwe n'amashirahamwe y'Uburusiya yagize uruhara mu guhungabanya amatora muri Amerika. Barimwo abarusiya babiri bagirizwa kugerageza kugandagura uwahoze asumira urusaku Uburusiya hamwe n'umukobwa wiwe mu Bwongereza amuhaye uburozi. Harimwo kandi abakozi 15 bakorera iperereza mu gisirikare cy'Uburusiya, amashirahamwe ane ya leta y'Uburusiya hamwe n'ikigo kijejwe ubushakashatsi mu buhinga bwa internet muri ico gihugu. Ico kigo cagirizwa kuba carayobesheje Abanyamerika mu matora ahitiye mu kubaha amakuru atariyo agatuma batora Donald Trump muri 2016. Abanyamerika baci babuzwa gukorana nayo mashirahamwe hamwe nabo bafatiwe ivyo bihano kandi ubutunzi bafitiye aha muri Amerika bwafashwe. Leta ya Trump gushika ubimaze guhana abarusiya 272 hamwe n'amashirahamwe y'Uburusiya nyene ku bikorwa nk'ibi bibangamiye inyungu za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri Yemen, komite mpuzamakungu ijejwe gutabara imbabare Croix Rouge imenyesha ko iri mu myiteguro ikomeye yo gufasha mu ihanahana ry'imbohe zo mu ntambara hagati ya leta ya Yemen hamwe n'abahuti bayirwanya ritekanijwe mu mpera z'uku kwezi. Impande ziri mu ntambara muri icyo gihugu cya Yemen zarahanyahanye intondi z'abanyororo bo mu ntambara mu biganiro byo mu ndwi iheze byabereye mu gihugu cy'u Sweden. Urutonde rumwe rumwe rurimwo imbohe 8,000 zikwiye kurekurwa. umuyobozi wa Croix Rouge mu karere ko mu buseruko bwo hagati bw'isi Fabrizio Carboni yabwiye ijwi ry'Amerika ko iryo hanahana ry'imbohe rizobera rimwe ku mpande zose kandi iryo shyirahamwe ari naryo rizobifashamo harimo no gutanga uburyo bw'amafaranga. Carboni avuga ko imiryango itari mike muri Yemen yiteze kubona ababo babuzwe ku bw'iyo ntambara, ariko ngo bamwe bazotangara kuko bazoshobora kuzobura ababo kumbure kuko boba barapfuye. Aya makuru ijwi ry'Amerika yakesha Lisa Schlein akorera ku cicaro cya Croix Rouge i Geneve mu Buswisse. Umushikiranganji wa mbere wa Canada Justin Trudeau avuga ko leta yiwe iriko iragerageza kumenya amakuru ahagije ku munyagihugu wabo agira gatatu yafatiwe mu gihugu cy'Ubushinwa. Abandi babiri bafashwe haheze umwanya muto igipolisi cya Canada gifashe umutegetsi w'Umushinwa w'ikompanyi yo gutumatumanako ku mutahe wa leta zunze ubumwe za Amerika ku itariki ya mbere z'ukwezi kw'icumi na kabiri turimwo. Meng Wanzhou yagirizwa kutubahiriza ibihano Amerika yafatiye igihugu cya Iran. Umushikiranganji w'Ubushinwa ajeje imigenderanire n'ayandi makungu yavuze ko abo banyekanada bagirizwa kubangamira umutekano w'igihugu ciwe. Nta yandi makuru arenze ayo Ubushinwa bwatanze kuri abo banyekanada bwafashe.
Aloyizi Bigirimana, urakoze kuri aya makuru yo hirya no hino ku isi utugejejeho. Nshuti zacu, mukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Turi no kuri internet radio yacu voa.com. Amakuru mu biyaga bigari. Mu Rwanda, urukiko rw'ubujurire rwatesheje agaciro icyifuzo cya Mpozayo Christophe. Mpozayo yarusabaga kwanga ikirego cy'ubushinjacyaha aregwa guteza imidugararo muri rubanda. I Kigali ni inkuru ya Eric Bagirubusa.
Umucamanza soma icyemezo ku nzitizi bwana Christophe Mpozayo n'abamwunganira bari bagejeje ku rukiko. Nta muburanyi n'umwe waruhagarariwe mu cyumba cy'iburanisha. Hagaragaye gusa abavandimwe ba Mpozayo ndetse n'abandi bakurikiranaga iburanisha. Ku isonga, Mpozayo yari yasabye ko urukiko rw'ubujurire rwategeka gukuraho ikirego cye kuko nta ubasha inkiko zo mu Rwanda zifite bwo kuburanisha urubanza rwe. Araregwa ibyaha byo guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda agamije guhungabanya ubutegetsi buriho, bikomoka ku biganiro ashinjwa ko yagiranaga na bwana Jean Damascene Munyampeta uba hanze y'igihugu, n'ibiganiro ngo bagiriraga ku rubuga nkoranyambaga rwa Skype. Mpozayo akaburana avuga ko ibyo biganiro byabaye ari yarusha muri Tanzania kandi ko nta tegeko mu Rwanda ryariho rihana ibyaha byakorewe hanze y'imipaka y'igihugu. Ubushinjacyaha bukavuga ko nubwo iryo tegeko ritariho bitakuraho ko ibyaha bibereye hanze y'u Rwanda byaburanishwa n'inkiko z'imbere mu gihugu. Ikindi Mpozayo n'abamwunganira bavuga nuko ngo ibyo biganiro byabaga hagati y'abantu babiri bitabereye mu ruhame. Ubushinjacyaha bwo bugasobanura ko kuba yaraganiraga n'undi munyapolitiki bishoboka ko ibyo biganiro bagiraga yabigejeje ku bandi banyapolitiki bagenzi be. Umucamanza mu rukiko rukuru yamuhamije ibyaha maze amuhanisha gufunga imyaka icumi. Urukiko rw'ubujurire rwavuze ko ibyaha bikomeye kandi by'ubugome bikorewe mu mahanga biburanishwa n'inkiko z'u Rwanda. Rwisunze ingingo z'amategeko rwavuze ko urukiko rukuru rwamuhannye mbere rubifitiye ububasha kuko icyaha cyo kuvutsa igihugu umudendezo cyakoreye hanze y'imipaka y'u Rwanda gihanwa nk'icyakorewe imbere mu gihugu. Umucamanza yavuze ko mu kwezi kwa cyenda n'ukwa cumi na kumwe bibiri na cumi na gatatu Mpozayo yagiranye ibiganiro na Munyampeta kuri Skype kandi ko ibyo avuga ko yakurikiranywe ku byaha byambukiranye imipaka atari byo. Yavuze ko nubwo byaba byarakorewe mu mahanga ari ibyaha bisanzwe, yanzuye ko nubwo uruhande ruregwa ruvuga ko bitari byarateganijwe ko ibyaha nk'ibi byaburanishwa n'amategeko y'u Rwanda nta shingiro bifite. Mu byaregwa kandi hazamo icyaha cyo gusebya no gutuka umukuru w'u Rwanda Paul Kagame. Urukiko rukuru rwavuze ko atakigizweho umwere n'urukiko rw'ibanze rwa Kakira ahubwo ko rutacyakiriye, bivuze ko gishobora kukurikiranwa. Uruhande rwa Mpozayo rwo ruvuga ko nta rwego urwo rwo rwose rwigeze rurega mu izina ry'umukuru w'igihugu ko yatutswe, rugasaba ko atagikurikiranwaho. Ni nabyo urukiko rw'ubujurire rwashimangiye, rwavuze ko haba mu biro by'umukuru w'igihugu ndetse n'ahandi nta watanze ikirego ko urego yatutse umukuru w'u Rwanda, rwategetse ko atagikurikiranwaho. Urukiko rw'ibanze rwa Kakira ku isonga rwari rwagize umwere urega umucamanza mu rukiko rw'ubujurire yavuze ko urwego rwa mbere rutasuzumye ko yasebanije mu ruhame. Rwavuze kandi ko ku rwego rwa mbere rwarategetse ko Mpozayo yasubizwa ibyo byari byafatiriwe bitavuze ko yabaye umwere. Nyuma y'iryo sesengura umucamanza yanzuye ko icyifuzo cyo gusaba kutakira ikirego nta shingiro gifite kuko ngo inkiko z'u Rwanda zifite ububasha bwo kumuburanisha. Mu mwaka wa 2013 nibwo Christophe Mpozayo yatawe muri yombi ubutabera bw'u Rwanda bumurega gutuka umukuru w'igihugu no gutunga grenade atabyemerewe. Icyaha cy'ubushinjacyaha buvuga ko hari habayeho kwibeshya ku nyito, ubu cyabaye cyo guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda agamije kugira nawe ubutegetsi buriho. Mu kwezi kwa kane 2014 urukiko rw'ibanze rwa Kacyiru mu mujyi wa Kigali rwategetse ko Mpozayo yarekurwa, rumuhanaguyeho ibyaha byo gutuka umukuru w'igihugu no gutunga grenade atabyemerewe. Gusa nyuma gatataranageriwe mu rugo yahise yongera atabwa muri yombi. Mbere yo gufatwa gafungwa bwana Christophe Mpozayo yari umukozi ushinzwe ibijyanye n'ikoranabuhanga mu nteko ishinga amategeko y'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba. Hatagize igihinduka iburanisha ryazakomeza ku itariki ya 28 z'ukwezi kwa mbere umwaka utaha 2019. Ehe bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Njuti mukurikirana ibiganiro kuri Radio Ijwi d'Amerika. Mu biganiro byacu umuntu aretse kudukurikirana kuri FM mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo. Mushobora kudukurikirana kuri kilohertz 15,320, kilohertz 15,576, na kilohertz 17,730. Ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo, mutwumvira kuri kilohertz 15,180, na kilohertz 13,633. Mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo, mudukurikirana kuri kilohertz 15,466, na kilohertz 17,503. Radio Ijwi America, Radio Yany.
Mu Burundi abantu b'urubyiruko bagendana gakoko gatera sida barenga 84% barakumirwa mu kazi k'iminsi yose. Ihuriro ryabo ryabitangaje mu nama barimo ibujumbura. Ni inkuru ya Raymond Zimana.
Ugo gwaruka rugendana umugera wa sida ruva mu makomine yose agize igihugu cy'u Burundi kwahuriye hamwe kugira rurabe ingene agatega kabo ko kubahirizwa eka mbere n'ingene go kwiteza imbere mu buzima bwa minsi yose. Ugo gwaruka ruhuriza ku kibazo cy'ikumigwa ko ari intambamyi ikomeye mu mirimo yago ya minsi yose. Jean Baptiste Bisore yaserukiye gwaruka go muri komine Gihogazi mu ntara ya Karusi afatira kubijanye n'inyigisho kubagendana umugera wa sida.
Kwiga neza nk'abandi usanga ko abashyira inyuma ngo mwebwe mushaka kugwa kuri tere ntambamye duhura ni uko usanga uri kurakoresha uburyo bw'iwawe kandi amategeko akwemerera kwiga ku buntu ugasanga twagufashije nk'ubusanzwe uri imfubyi uciye utugurisha usanga kuri abandanya uhahombera kandi usanga uri no kujya mitira isaha yuko ufungura bikwiye.
Afatiye ku kigwa cyakoze mu mwaka wa 2015 ku bijanye n'ikumigwa rikorerwa ugwaruka rugendana umugera wa sida. Fabiano Ndikuriyo aserukira imbere y'amategeko ihuriro ry'ugwaruka rugendana umugera wa sida mu Burundi yemeza ko ibyo bitigira ibibandanya byiyongera kandi bikiri hejuru. Uyaserukira urwo gwaruka akavuga ko bica bituma bativuza neza.
Cyarabyerekanye yuko ugwaruka ruri mu bantu benshi bakumirwa, ni kuvuga ibice 69 n'ibice 10%. Ugwaruka ruri hagati y'imyaka ya 18 na 24 barakumiriwe. Guhera ku myaka 25 gushika kuri 29, ibice 84 n'ibice 30% barakumiriwe. Ibyo byose bica bituma gwaruka rudashobora kwivuza mu buryo bubereye kubera yuko bariko barakumirwa, eka kandi badashobora no kuza gusaba ifashanyo baba bakeneye kwa muganga kubera yuko baba bariko barakumirwa.
Iyindi ngorane ishikirizwa n'iryo huriro nuko ugwaruka rugendana umugera wa sida mu Burundi rufise ingorane yo kwivuza. Fabiano Ndikuriyo nahadatanga ibitigiri yemeza ko igitigiri cy'ugwaruka gwita b'Imana kiguma ciyongera.
Uno munsi turiko turabura cyane ugwaruka ruriko rurapfa. Ego hari imiti yo gufufahaza mugabo no munsi turiko turabura ugwaruka rwinshi rupfa ariko atansobanuri kwiyihari. Iyo nayo ni yindi ngorane. Ikindi naco no munsi igipimo cha charge vira kimwe gipima urugero rw'umugera mu mubiri wawe dusanga kugwaruka ruri hejuru rwose.
ubushikiranganje bw'amagara y'abantu no gukinga indwara ya sida bose uko babibona bemeza ko bitigira ibyo bakumirwa kubera kugendana umugera wa sida byagabanutse. Desire Nduwimana umunyamabanga nshingwa bikorwa mu mugambi w'igihugu w'ugwanyikiza sida sepsenerez akemeza ko leta ataco itagira kugira itanga inyigisho kubijanye n'ikumirwa ry'uwo mugwi w'abantu.
Muri rusange ibiharuro byaragabanutse turavye kuje no gukumirwa twarateye imbere ugereranije n'uko bwa mbere byari bihari. Turagerageza yuko inyigisho zishikira bose bera umuntu asanzwe agenda mu gira wa sida n'indwara mu zindi uri kuraraba.
Ikigwa cyakoze mu mwaka wa 2017 cerekana ko ibyo kwandura umugera wa sida byagabanutse mu Burundi kuko ubu biri munsi yarimwe kwijana, no kuvuga ubusa n'ibice 9 kwijana. Ugwaruka ruvise imyaka iri hagati y'imyaka 15 na 24, abigeme bandura ku rugero rw'ubusa n'ibice 3 kwijana, abahungu nabo ku rugero rw'ubusa n'igice 1 kwijana. Iryo koraniro ry'ugwaruka rugenda no mugera basida rwego rw'igihugu ryatanguye ku munsi wa kabiri rikazorangira kuri uyu wa kane. I Bujumbura, Raymond Zimana, Ijwi rya Amerika.
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gitagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Umuryango wa Afrika y'Iburasirazuba EAC ufite ibibazo by'amafaranga, ibihugu biwugize ntibitanga imisanzu yabyo uko bikwiye. Umunyamakuru wacu Pierre Claver niyo nkuru araduye ibindi bisobanuro.
Umwaka w'amafaranga annual budget 2018 ushira 2019 mu muryango wa Karere ka Afrika y'Ubuseruko watanguye itariki imwe z'ukwezi kwindwi. Uwo muryango wiyemeje gukoresha amafaranga angana n'imiliyoni 100 z'amadolari ya Amerika. Ibice 52% byayo ava mu ntererano z'ibihugu bitandatu bigize uwo muryango, nayo ibice 48% bikava mu mfashanyo mvamakungu. Igihugu kimwe cyose cyiyemeje gutanga imiliyoni 8 n'ibice 3 by'amadolari na yarenga imiliyaridi 21 y'amarundi. Muri kino gihe hamaze gutangwa ibice 35% gusa. Inama nshingamateka yarayitangaje ko uwo muryango ufise ubukene budasanzwe kubera ibihugu bikwega amaguru mu gutanga intererano zavyo. U Burundi nibwo bufise umwenda munini kuko baheze imyaka 2 butaratanga intererano. Bwishozwa ayarenga imiliyaridi 40 z'amarundi. Hakurikira igihugu gishasha muri uwo muryango ca Sudani y'Epfo, nico uyu mwaka ntikiratanga na 10 no ku mwaka uheze. Icyo gihugu ntayo catanze yamara kubera cemerewe hagati mu mwaka. Inama nshingamateka ivuga ko kitazoyishozwa. Ku mwaka uheze umushikiranganje mushasha aserukira Burundi Isabelle Ndahayo yari yatanze insiguro z'igituma igihugu ciwe kidaterera ku mwanya.
Ntibyari byakwiye kubera ingorane mu z'igihugu caciyemwo murano ko turi ku gikorwa. Burundi ntibwigeze bureka gutanga kandi muravye akiguru bwagiye buragira hejuru ingorane twari dufise. Nibaza ko atamuntu n'umwe ashavuriye Burundi kandi tuzobandanya tugira akigoro gushikaho tuzoshika ku rugero rumwe n'abandi. Hanyuma ikintu igira kabiri ni ukubandanya kandi mfasha igihugu cy'u Burundi kugira ngo gishobore kuba koko umunyamuryango akwije byose ibisabwa n'amategeko atari uguherekeza ariko turiko turakora.
Igihugu kimaze gutanga intererano nyinshi ni Kenya, kimaze gutanga ibice 80%. Hakurikira Uganda ari nabwo butwara uwo muryango uyu mwaka, kimaze gutanga ibice 53%. Hanyuma igihugu cya Tanzania gifite icyicaro gikuru cya EAC kimaze gutanga ibice 52%. U Rwanda rumaze gutanga ibice 25%. Kuri uyu wa kabiri inama nshingamateka yatangaje ko kubera ubwo bukene abashingamateka hamwe n'igice kinini cy'abakozi b'uwo muryango bagiye kuja mu karuhuko ka Noheli n'umwaka mushasha badahembwe imishahara y'ukwezi kw'12. Abatanze ibikoresho bitandukanye ntibarahabwa amafaranga amashami amacungera umutekano amena yakora amasuku yose ntarahabwa imishahara. Amategeko y'umujyango wa EAC avuga ko ibihugu byose bibwirizwa gutanga intererano yavyo yose imbere y'itariki 31 z'ukwezi kw'12. Kubera iyo ngingo itubahirijwe, abashinga amateka batangaje ko agiye gufatwa ingingo ruhasha cane cane ku bihugu biheranye menshi, aho igihugu gitungwa gatoki no Burundi butaratangana 10 mu myaka 2 kiretse kuriha ibirarane vyo mu myaka yahera. Mu bihano bitegekanijwe n'amategeko ya EAC harimo guhagarikwa burundu canke vy'agateganyo mu rwo mujyango. Abashinga amateka barerekanye kandi ko uwo mujyango ufite ibibazo bikomeye bishobora no gutuma usambuka. Aha batanze akarorero ku makete y'urutavana ko abonekamwo imvugo ikarice no guterana amajambo hagati y'abakuru b'ibihugu vy'u Burundi n'Ubuganda, imigenderanire itifashe neza hagati y'u Burundi n'u Rwanda, hame rero n'abanyeshuri bo mu muhari katolika w'abaskuti bo mu Uganda bangiwe ku munsi wa Mungu heze kwinjira mu Burundi mu nkino z'akarere bari bagiyemo. Abashinga amateka bibajije igituma mu bibazo byose haguma hagarukamwo igihugu cy'u Burundi. Yamara ivyo bibazo babirungikiye inama y'abakuru b'ibihugu kugira ngo abari bibazo vyiga. Pierre Claver Nkuru, Kigali, ku bwijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika, amakuru mu munota umwe. Na makuru ya video kuri telefone igendanwa.
Naya bona nte?
Biroroshye cyane. Ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe.
Aho naba ndi hose se?
Nibyo rwose. Kuri telefone yawe kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatano. Ni video y'umunota umwe gusa y'impuru nyamukuru zo muri Afrika.
Masekonda 60.
Yego, na handi wa yakura uretse kwijwi rya Amerika.
Ishyirahamwe mpuzamahanga Handicap International rifasha abagenda n'ubumuga riratangaza ko rigiye kwimurira mu kindi gihugu cyangwa gufunga burundu ibiro byabyo byo mu Burundi. Ibindi kuri iyi nkuru na mugenzi wacu Diane Nini nahazwe.
Mu itangazo Handicap International yashize ahabona kuri wa gatatu, yasiguye ko mu kwezi kwa 11 iryo shirahamwe ryarungukiye Leta y'u Burundi dosiye irimo ibyo yayisabye mu ntumbero yo kwemererwa kubandanya ikorera muri ico gihugu. Inyuma yo kurungika iyo dosiye, ubushikiranganje bw'intwaro hagati busanzwe buraba iby'amashirahamwe yose akorera ku gataka k'u Burundi bwishyuye Handicap buvuga ko dosiye yabo itujuje ibyangombwa vyotuma yemererwa kubandanya ikorera mu Burundi. Handicap International yemeza ko inyuma y'iyo nyishu yagerageje inshuro zibiri zose gusaba umubonano muri ubwo bushikiranganji mu ntumbero yo gutorera inyishu ico kibazo, ariko atanyishu n'imwe iryo shamwe ryaronse. Ijwi rya Amerika ryabajije umufasoni Diane Van Leg ajeje gutanga amakuru muri Handicap International mu Bubiligi ahari icicaro c'iryo shirahamwe ico Leta yasiguye ko kibuze muri iyo dosiye yabo. Yishura ko ico kibazo ataco kivuga k'ubu, ibindi bategekanya kubitangaza inyuma y'itariki ya 31 uku kwezi. Inama ijeje amahoro n'umutekano mu Burundi igifata ingingo yo guhagarika amashamwe mpuzamakungu yose yigenga akora ku gataka k'ico gihugu mu kwezi kwa 10. Ayo mashamwe yari yasabwe kubahiriza itangwa ry'akazi hisunzwe ibice 40% by'abatutsi na 60% by'abahutu no kubika amafaranga y'agaciro akoresha mu banki nkuru y'igihugu BRB, ariko bakayibikuza mu Marundi. Ingingo y'ishyirahamwe Handicap International rikorera mu Burundi kuva mu 1992 ije inyuma yaho ishyirahamwe ry'abashingwamanza batagira imbibe Avocats Sans Frontières ritangarije ku wa mbere ko rizokugara ibiro byaryo burundu mu Burundi ku igenekerezo rya 31 ukwezi kwa 12 n'umwaka. Umukuru w'iryo shyirahamwe Chantal Van Kusten, iyo ngingo igifatwa ku wa mbere, yabwiye Ijwi ry'Amerika ko ingingo yo gukura meza bayifashe kubera ibyo basabwe na Leta, harimo nko gutanga akazi hisunzwe ibice 40% by'abatutsi na 60% by'abahutu bice kubiri n'amategeko kandi binyuranye n'akarangamutima k'umwuga wabo.
Twafashe
iyo ngingo inyuma yo kwiyumvira umwanya muremure. kuvigene kirezo gyambere ukwezi kwa cumi n'umwaka ibikorwa vyacu vyarahagaritswe inyuma yaho inamije je amahoro n'umutekano idusavye gushira mu ngiro ingingo zinyuranye n'akaranga mutima kumwuga wacu
by nos valeurs en particulier d'identifier notre personnel sur le plan ethnique
muri izo ngingo harimo nko gutanga amazina y'abadukorera tukagira ko tugatanga n'ubwoko bwabo ku bwacu gutegeka kanaka kuvuga ubwoko bwiwe biranyuranye nuko dutunganije kandi bice kubiri n'amategeko
et donc nous avons préféré voilà prendre nos responsabilités
kuri ubwo twahisemo kugara ibiro vyacu mu Burundi igenekerezo rya 31 ukwezi kwa 12 hambavu ishirahamwe ry'abashingwa manza batagira imbibe Avocats sans frontières zo kinjira mu Burundi mu mpera za kuno kwezi kwa 12 n'Handicap International yemeje ko izo kugara ibiro vyayo mu Burundi canke ikavyimurira ahandi Burundi bwategetse mu ntango z'ukwezi kwa 12 iyugarwa ry'ibiro vya ONU bijejo gateka kazi na muntu leta z'umwe za Amerika ejo kwa gatatu ikaba yavuze ko iteye impungenge niyugarwa y'ivyo biro icegera c'umunyamabanga mukuru mu bushikiranganje bujeje imigenderanire ya Amerika n'ayandi makungu mu gisata kiraba Afrika Tibor Nagi yasiguye ko ivyo biro bitari kugarwa mu gihe hacibonekeza iho nyango ry'agateka kazi na muntu niyugarwa y'urubuga rwa politique amashamwe mpuza makungu agera ku 130 yahagaritswe gukora mu Burundi mu kwezi kwa 10 asabwa kwitunganya gushasha haba mu gutanga kazi canke mu kungene akoresha amafaranga bitarenze kwigenekerezo rya 31 kuno kwezi kwa 12 atazokubahiriza ivyo asabwa na leta agabishwa kugagwa Burundi
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
iwanyu mu ntara
nakaryo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mikambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
iwanyu mu ntara ni cyanyu
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isahindwi gushika isahindwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
muteza amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda banywanyi bacu ntimuje kureba ibiganiro birakomeza umunsi wose ariko mbaye mbikibanuye mugira umunsi mwiza mwari kumwe na Thomas Kamirindi murakarama
Radio Ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu mugukerera igihugu cy'u Burundi yabaye isubizo cyacu mugutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye isubizo cyacu Abarundi turiruhutsa mugushikiriza icyo tugona turayaga tugahuzayo kwijwi rya Amerika Radio Ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu Radio Ijwi rya Amerika Mugutera igihugu cy'u Burundi yabaye isubizo cyacu Mugutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye isubizo cyacu bakozi bakarorero batanga makuru ahumuriza baratanga ijambo
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.